Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 29 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mushobora no kudushikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Muri kumwe na Frederic Undikije
na Eugenia Makankusi, turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Maitre Clement Leteta irakiza avuga ko yizeye ko sentare izobambika izera.
Twasiguye bihagije, turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azafata ingingo ibereye idushimisha, na cyane cyane ko twizeye ko azobeza.
Uyu ni Maître Clément Leta irakiza.
U Rwanda rwakiriye ubutumwa bwa Uganda ariko buracyari mu ibanga hagati y'abaperezida bombi.
Mu gihugu cya Sudani abantu 47 baciriwe urubanza rwo gupfa kubera ibyaha bagizwe byo kuboneza igufa no kwica umunyagihugu yari mu myiyerekano yo kwiyamiza ubutegetsi.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas abantu babiri baraye biciwe muri kiliziya aho barimo gusenga.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ibitero by'indege ku murwi w'abagwanyi bashyigikiwe n'igihugu cya Iran icamo 25.
Muri Mozambique ho abahoze ari abarwanyi ba Renamo barahakana ibyaha ko baregwa ku bitero bashinjwa. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahereye mu Rwanda, aho ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro kuri uyu munsi ku cyumweru byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye ubutumwa butasanzwe bwoherejwe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Amuzaniye rero yohereje intumwa idasanzwe yari muzaniye ubwo butumwa ku bihugu byombi. Ku rukuta rwa Twitter Village Urugwiro yanditse ko Perezida Kagame yakiriye mu biro bye bwana Adonia Yebare amuzaniye ubutumwa yahawe na Perezida Museveni kuri uyu munsi w'icyumweru aho nejo tariki 29 y'ukwezi kwa 12. Uyu hasanzwe ari ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye. Nta byinshi byatangajwe kuri ubu butumwa uretse kuvuga ko burebana n'ibihugu byombi. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba bwana Olivier Nduhungirehe yavuze ko atazi ibikubiye muri ubwo butumwa. Yavuze ko nta makuru yandi ahari uretse ubwo butumwa bwa bwana Ayebere yarazaniye Perezida Kagame abuhawe na Perezida wa Uganda Kaguta Museveni. Yavuze ko ubwo butumwa buguma hagati y'abaperezida bombi hataragera ko bushyirwa mu itangazo. Ibi bibaye mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi hagati y'ibihugu bituranye. U Rwanda rushinja Uganda gucumbikira no gutera inkunga abashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uganda nayo ishinja u Rwanda kuvogera bya hato na hato ubusugire bwayo cyane cyane mu bikorwa by'ubutasi. Kuva mu mpera rero z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019 u Rwanda rwagiriye inama abanyarwanda kudakora ingendo muri Uganda. Ubucuruzi kandi hagati y'ibihugu byombi bwarahagaze.
Sentare yo mu gihugu cya Sudani uyu munsi kuwa mbere yaciye urubanza rwo kwicwa abantu 77 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ibyaha byo kuboneza igufa hamwe no kwica umuntu yapfunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo ni imyiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire. Urupfu rw'uyu mugabo Ahmed al-Kair yari umwigisha washitse igihe yari mu ibohero mu kwezi kwa kabiri, nirwo kandi rwahaye ingufu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yavuye akurwa n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye uyu munsi kwa mbere rushobora kunguruzwa, nirwo rubanza rwa mbere rusomwe rwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyerekano yo kwiyemeza ubutegetsi bwa Bashir. Al Kayira hamu yari ya hagaritswe kwigenkezo ya 31 y'ukwezi kwa mbere hanyuma itabumuremyi hahize iminsi ibiri ico gihe abapolisi bari bavuze ko ataruhara bagize mu rufu rwiwe yamara umucamanza yasumye urwo rubanza uyu munsi kwa mbere yavuze ko Al Kayira yakubiswe akongera akaburizwa igufa kandi ku rupfu rwiwe ari ingaruka z'uko kuntu yafashwe unyamaswa.
Inaha muri Amerika muri leta Texas abantu babiri bitabye imana uwa gatatu harakomereka bikomeye barasiwe mu misa muri kiliziya hafi y'umujyi wa Fort Worth muri leta ya Texas ejo ku cyumweru. Umukuru wa polisi muri icyo gice cy'igihugu kiganjemo abazungu JP Bevering yavuze ko abasengeraga masengera mu kiliziya ya West Freeway Church of Christ barashe uwo mugabo barufite imbunda baramwica. Uko byagenze byerekanwe kuri YouTube. Guverineri wa leta ya Texas yavuze ko aho abantu basengera ari ahantu hagombye kubaho. Yaboneyeho umwanya wo gushimira abakristo bihutiye kubuza uwo mugabo gukomeza kurasa bakaba bararengeye ubuzima bwa benshi. Yabivuze kuri Twitter yongeraho ko yifatanije n'imiryango yabuze abayo biturutse ku gikorwa yise urugomo rwa shitani. Dukomereje noneho muri Mozambique ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirahakana ibitero riregwa ko ryagabye ku muhanda wa gari ya moshi byahitanye abantu 10. Abagabo bitwaje intwaro bateye imodoka za bus zari ku muhanda n'amakamyo kuri umuhanda munini w'imodoka zihuta majyaruguru zijya mu majyepfo zari zigeze hagati mu gihugu ahiganje abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Guverinoma mu cyumweru gishize yatangaje ko ishobora gutegura itsinda ry'abasirikare bo guherekeza imodoka kuri uwo muhanda. Yamaganiye ibyo bitero kuri Renamo, ibishyaka ryahoze ari umutwe w'abarwanya. Cyakora umuyobozi wa Renamo Osufo Momade mu kigali itsinda yoboye ritigeze risubira mu bushyamirane bukoreshwamo intwaro. Momade yahamije ko abahoze ari abasirikare ba Renamo badasohoka mu bigo byabo muri iki gihe bategereje gusubizwa mu buzima busanzwe. Yategeye guverinoma gushyiraho komisiyo y'iperereza yo kuzamenya inkomoko y'ibyo bitero n'ababikoze. Ibyo bitero rero byabaye nyuma y'amatora rusange yo mu kwa cumi perezida Philippe Nyusi w'ishyaka Frelimo yegukanyemo insinzi y'indi manda y'imyaka 5. Iryo tora ryateje ibibazo bikomeye mu masezerano y'amahoro hagati ya Frelimo na Renamo. Intambara zayo mu 1976 kugeza mu 1992 zisasiye miliyoni y'abantu.
Iradiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Tumenyeshwa turi no kuri Facebook no kuri YouTube ijambo ni VOA radio yacu. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika.
Aya makuru tatangwe ku Burundi yaho kunshuro ya mbere amenyesha bakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe icese imbere ya sentari nkuru intara ya Bubanza bafungiwemo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri mwaka. Abamenyesha makuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Anyasi Ndirubusa, Christine Kamikazi, Jide Harimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icyatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi. Batangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka, we yarengutse yidegenza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. lagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya bubanza babibwijwe ya Amerika amenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha mu rukiko kwa ari batanu uyu munsi umushyikiriza manda wa Republika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5 nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi umenyesha makuru mugenzi we basa n'abatebura naho muri ubwo butumwa bagize abakozi bayo wacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi bari kwamusaba kugica buze kugitero bari babaye gukora ku inkuru muri komine Musigati ntara ya Bubanza abakozi b'ikinyamakuru wacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu intayejeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maître Clément Leteyakiza yabwiye amenyesha makuru bari bahari umwizera afise
kurana rubanza kwa mwisho bakuru bane umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonido mu byukuri turiko turara ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya kwiye warano ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha makuru umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azafata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye umushyikiriza amanza agera ashyikiriza nibyo twaseguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo gituma tuvuga tuti turafite icyizere gikomeye cyane ko azobeza
mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyesha makuru bayi wacu twisunze ibwirizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nicyo gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri icyo gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona bya bindi bita ubwigenge bw'ubutungane kandi amateka yabitubuza twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi manza zacitse atayungururizo rikihari niko president Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umenyesha makuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru bayi wacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kwarondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga ko babonetse bafite ibigwanisho abagwanyi babo igipolisi ariko cyatangaje ko bari bateye barabagizi ba nabi kandi ko bagera ku 14 bapfuye n'inko bakoresha zirafatwa imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ihanyo bwigenge bw'amenyesha makuru yari yamirije ifungwa rya amenyesha makuru eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka b'umwe bwa buraya 38 n'umwe mu bajerwa ibibazo bya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kuko ariko nubwo biri ubuko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi hafi y'umupaka icyo gihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kigerwa cy'akazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 neza yimaze bikorera mu Burundi zarajayo Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eroje uri kaneza urakoze tunyarukire noneho mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko rukibangamiwe n'ikibazo cy'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Ruravuga ko ku bufatanye n'izindi nzego rugerageza gushakira umuti iki kibazo. Ni mu kiganiro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa yakurikiranye icyo kiganiro.
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwa hayitangaza makuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari. Komiseri mukuru urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza, muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha.
Gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko. Ibyo ngibyo nta nubwo ari netwego n'ibyarasiyesi igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fayini bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa. Nibimara kunozwa bizakurikirwa.
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda, urwego akuriye rufatanyije na Minisiteri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa abo byamaze guhama, ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi. Mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe, mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano nawe ukiriyanga. Byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti. General Rwigamba:
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake, bafite abagera ku 2400 barengaho gake. Igihe bacunga abagororwa bagera ku 74,000 murumva yuko iyo resho ikiri hasi. Iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka, kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhagije yo kongera abakozi. Ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bariya bandi dufite, ku buryo umubare w'umucungagereza ku bagororwa uzabaho mutoya.
Kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho 2,400. Bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa 30, mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kubarinda abafungwa bari hagati ya 7-10. U Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa 20. Ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye. Urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere, ku buryo nta wugira umwihari kudaseza. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho. Umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Bwana Robert Mugabe. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicara ubuzu uwo ari we wese muri gereza, rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa. Gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicara ubuzu muri gereza, na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Ku kireba abanyururu batoroka, ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019, bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka. Haranabarurwa abandi 7 bari mu mirimo nsimbura gifungo izwi nka tije bagatoroka, ariko batatungo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano. Bagira ubusajwi rya Amerika:
abana bashika ku 1,370,000 impunzi z'Abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishuri mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza 2022. Izo bitigiri bitangwa n'abaserukira izo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora. Ni inkuru ya Pierre Claverne, n'inkuru umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kugira ngo akamo k'impunzi kagire nguvu maze ijwi ryabo naryo kanye by'u Rwanda, bagiye hamwe bagiruruna n'ibise Collège des représentants des réfugiés burundais CREB mu mfonyapfunyo y'igifaransa. Mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo. ugoruna nimo matoho za ruheru se gukora gwa haruje abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi bakeneye imfashanyo yihutigwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishuri. Muri abo harimo abarenga amajana ane na mirongo itanu bo mu mashuri mato mato, hafi amajana abiri na mirongo itanu bo mu mashuri yisumbuye, hamwe n'abababa amajana indwi bo muri za kaminuza. Atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi I Kigali mu turere twa Huye, Muhanga, Rubavu, Bugesera no mu nkambi ya Mahama, bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Patrice Ntadohoka atwara urwo runani agasarukira n'impunzi ziba I Kigali, atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abana hafi amajana atanu bahevye ishuri kubera ubukene.
Tumaze iminsi tuyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga. Ni naryo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafasha. Hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana boba batakiga, hariho mirongo itatu na batandatu bahebye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishuri, hakaba n'abandi mirongo itandatu n'icyenda batashe badahawe amanota kubera guherana. Aba ni mu kubyerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane, hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika amajana atatu na mirongo ine n'umwe bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishyura.
Icyo kibazo kiraraje shinga ababyeyi batari bake nk'uyu aba mu karere ka Huye, asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibahebe amashuri.
Bariho nyine cyane bagiye guheba amashuri, par exemple nk'abana babo Oriance bisaba amafaranga menshi, hari umuntu atabata kintu na kimwe akora bawicaye mu rugo, cyane nubwo ubukura akantu kaba ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose. Ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha.
Ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye, asaba ishyirahamwe mpuzamakungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantu nikora.
Abana biragoye cyane ko tubarumva ko turi impunzi, kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose. Kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji, hase nta kintu ifasha n'imiburiburi, umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana, mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishyurira n'amakaye n'uwa iniforme y'umwana. Nukuri mwamukoze mugerageje mukatondera udutera inkunga.
Vincent Sabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda, avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bw'ejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu. Kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu.
Hari habusanga ta mikoro, hari habana usanga bari impfuvyi, ababa impfuvyi kubera magume turimwo, turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira cyefo cya ruguru, no kuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku misanira by'imiryango y'abanyarwanda, cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe cyangwa nyina we bari bazinanye Burundi, ariko ugasanga nk'umubyeyi ntakiriho. Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana, nkuko twamye tuvuka kuva na kera narindi burya nibo Burundi bw'ejo. Aha turi ngaha twifuza igihugu cyiza, mugabo bizova mu bikorwa byiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana. Abana baca ubwenge, igihugu cyubakwa n'incabwenge. Ikirundi barabivuga ati isorosore gwirija uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe ibubonetse, kandi ikaye imwe ikora umwaka wose. Urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe, ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu, naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya, agashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi. Iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe, ku by'ukuri n'ibintu bigoye.
Amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda, n'ayarenga ibihumbi amajana icyenda na bibiri by'amadolari ya Amerika. Ikigega cyo kwegeranya izo mfashanyo cyarashyizweho mu bajejwe kubwikurikirana, harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver, urakoze kuri inkuru. Tuve mu Rwanda tujya muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendiri zinubira ko amwe mashyirahamwe hatoranya mu gutanga imfashanyo, abandi ibinubira ko batabona aho batura ingorane zabo muri village batuyemo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika aho mu gihugu cya Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Mutenderi aganira n'izo mpunzi.
Bamwe mu bahaye ikiganiro rya Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi, ariko kibatangaza no kubona bamwe mubo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi, ibyo bigatuma batabona aho batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro rya Amerika.
Ukabona umuntu mubana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo, none abizana kandi kandi mwahunze ahunza ari kimwe kandi mwazi hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kumwanya wose n'amandi ngaha aje kubataje ngo baswasume basi bumenye ngo iyababanye bashitubanye ukubona umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero byaje cyatsabaje kose cyane rwose gukora mu kicubarize
umuntu abone wo mwishira hamwe ndabona nageze nkariya kiya kumubaza naho mwaje ngo sinkora muyo piraje ngo cende mu piraje y'inibi n'ibi ngo genda muyo piraje y'iwanyu ukazisanga bahalenga n'ihero ukazisanga cyane hari ya kuntango y'piraje na uri hakati ukasanga piraje yizungutse mu gauri hakati mushiki cyerekeye naho byo kuvuga ati izombo ubu bamwe bamwe ari abagize imana bararonka mwe mashira mwe yandi bamwe barose dusafuriye ichwa kwitwa ijombo tuheruka tucinjira kandi abo siko baronka izo fashanyo tukinigera ndonka ari nkabandi bo bonye ko twese turi impunzi atufasha twese.
Ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyira hamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu, ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa.
Natwe icyo kimwe cyose kije twaza twashyongira hamwe bakaguze baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe waramusanuriye undi baramukaca bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo kwiyandikisha bagusanuriye. Abantu bagire ibyo byose ntaho ntibararika ngo tumenye ahantu twaje kwitura ntaho tuzi niko kwe
no kuba utagira abo turi ingorane bifanga hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka babasha hose bakumbeza ikibazo umuntu agenda akabeshikiza ati umuntu kanaka kwese ngo ahe dunizi nizi mugane kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva kuki twe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga kandi tubayeho nk'abandi ntibakibuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi.
Kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta, leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi.
Kuhusiana na mashirika, baadhi ya mashirika kupatiwa waadilifu.
Turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe. Kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe biba ibintu bigenewe impunzi. Twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi, ariko bo akaba ari bo baca babitwara. Iyo ngorane ikacizana n'umwidogo mwinshi mu mpunzi. Ntidukeneye kubona ivyo bibanda makuru.
Kugamua au kupewa wasimbizi, lakini baadhi ya wafunishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzoo.
Mu bitigiri bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi 5, muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 133 zigize amazone 10 n'amavilaji 79. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jovini mu kanya tasuzira ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubabwire inkuru ivuga ku murwi witwaje ibirwanisho ushyigikiwe n'igihugu cya Iran ku munsi wa mbere wagabishije kugiye gukora igitero cyo kwihora ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro byabo mu gihugu cya Iraq no mu gihugu cya Siria. Ibyo bitero by'indege byahitanye ubuzima bw'abagwanyi 25. Ibyo byogabishwa byatangajwe n'umurwi Kataib Hezbollah bibaye inyuma yaho umushikiranganji w'igihugu cya Iran ajejwe ubugendanire yiyamirije nk'ivyo bitero vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko vyarengeye ubwigenge bw'igihugu cya Iraq kandi bimeze wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ubugendanire Mark Esper yahaye amenshi amakuru ejo ku munsi wa Mungu yaremeje ivyo bitero.
Shukuru mwalimu duteza amatwi ahani ho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye cyane kuba mwakomeje kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Thomas yafatanije na Fasil Gebehu amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije nanjye isoza umwaka neza nundi nawo muzawutangire mu mahoro kandi muzawugiremo amahirwe turacyari kumwe rero ni radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mugire ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwese. Thank you.